radio indundi culture amakuru mu kirundi
turi ku mugoro wa kwa gatatu ni tariki ya 24 kwezi kwa gara 2025 ndabahe mwiriwe ncuti bagenzi mana muvizi gano vya radio indundi culture n'umwanya wa makuru mu kirundi amakuru agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira Hari umwe mu bunguruza abantu ni pikipiki akorera ntara ya Burunga yakomeretse arashwe n'umupolisi mu gatondo ko kuri wa gatatu yamara rwego rujejwe intwaro aho muri komine ya Makamba mu ntara ya Burunga rurihaniza abantu kwihanira ishiramwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta orikomere bivuga ko ari ibintu bidakogwa neza mu bisata vya leta bivuye ku bumenyi buke bw'ababikoramwe ivyo bikaba byashikizwe n'urirongoye mu kiganiro yahaye amensha makuru kuri uyu wa gatatu mu gihugu ujejwe imigenderanire na Nesko mu Burundi usaba ko hoba ingingo mperekereza zotuma umugambi w'amahiganwa no kwigisha ugwaruka intambo y'umurisho kushika ku mitumba uherezo gutangazwa n'ubushikiranganje bujejwe imico kama wangugwe koko amakuru saya gusa tufite na yandi namakuru agamwe bw'ibyuma na matu yabo na Yesu cyo done niyo yanziga menje kandi abashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe mwarameje kuvyumva mu ngiro nkuru nkuru ko ari umwe mu bunguruza abantu ni pikipiki akorera muri komine Makamba ntara ya Burunga yakomeretse arashwe n'umupolisi mu gatondo ko kuri wa gatatu ivyo bikaba vyatumye haduka uruhagarara abagendesha amapikipiki bakaba bahaswe no kuyihora bagiriza bamwe mu nyamiramabi kugya ibiturire rwegurije je ntara ariko rurihaniza abantu kwihanira aho muri komine Makamba ntara ya Burunga twakora mugenzi wacu Serge Sindayigaya
akabaje gari katumye haduka amasasi bivuga ko yakomerekeje ugendesha ipikipiki arashwe ko kavuye kuri umwe mbajejwe umutekano bamwe mubaraho bavuga ko umupolisi yaje yambaye impuzu zisanzwe agomba gutwara ipikipiki ashika ko bita amakofe uwo yavuye araswa
haje abantu bambaye civile acha haza n'umupolisi hijya yejo yagize akaguma ngaha yambaye civile yambaye ibutura turamwaka imoto acha gomba kugwana hamagara abandi bazana ingongo baturase turuca turiru urumva naho yaje arashira amazi imisi ya muhigi ko azomurase wa motari yinjye hari akwerera botiki akira byo motari gumije moto yaje yumva ikofi nirindi eba ubwo nyene tseman rusoro acha murasa cyo tuvaho nyine twirukanga nta biri bintu cyenda bonye byabaye ivyo
abagendesha amapikipiki bemeza ko iyo ngeso yibonekeza mu bapolisi bamwe bamwe baza kubafata barondera ibiturire aho ngo basabwa amafaranga menshi y'ibiturire kugira ngo basubizwe amapikipiki yabo
ikindi kitubabaza cha mbere na mbere nuko agufashe hoyo kubajije ivyangombwa basivyimoto tubona kubwira ngo tugende ngo hariya mukagenda mukavuganira hariya bakakaho ka 50 cyangwa 70 mbe ayo mahera yaje muri leta abo bapolisi ntibahembwa bagomba twebwe abamutara muri twa tubaha mahera barya
saba abarongo y'igipolisi guhagarika iyo ngeso iri majeje umutekano bamwe bamwe ikika inyuma y'akazi kabo barondera ibiturire batanambaye umwambaro w'akazi
dusaba inzego zibijejwe nazo zirabe zikosora ayo makosa y'abapolisi baza bambaye civile bagatwara amamoto y'abantu ico kina abanyagihugu tutatwara babaye ariyo nabantu tutakibasha gutunga amamoto kubera iki kubera abapolisi
ako kajagari katumye abajeje umwaro n'igipolisi baza guhumuriza abanyagihugu mu gihe abagendesha amapikipiki bo barondera kuyanira umuyobozi mwishikira mu biro byabo n'amatari y'intara ya Burunga akabasa abanyagiho ko botekana uvise amakuru akwiye nawe akayatanga kugira ngo amatohoza agende neza wakomeretse akaba yavuye ashajanwa ku bitaro bikuru vya Makamba umupolisi nawe yagizwa kurasa ngo akaba yoba yavuye asha ahunga Burunga Serge Sindayigaya radio inundi kituro
Serge Sindayigaya urakeno yeshemwe gishinze kugwanya ibiture n'isesagwa ry'amatungo ya leta orikome rivuga ko ari ibintu bidakogwa neza mu bisata vya leta bivuye ku bumenyi buke bw'ababikoramwe ivyo vyashikijwe n'urirongwe mu kiganiro haba mensha makuru kuri wa gatatu a Gabriel Rufyira agatanga karorero nk'ibibera mu gisata c'indero hamwe n'icamagara y'abantu aho akirimwe agahazi Rufyira agasaba ko ho kwifashishwa abahinga babishoboye kugira ngo igihugu gishike ku mpinduka koko ziboneka
uyu muntu agomba kukwikira igihugu akwikira education kuko cyawibaza umuntu agiye kuvura yize nabe ntacamara ba umuntu agiye kubaka amazu yize nabe umva bije bigenda gute umuntu agiye gukora ibi gukora biriya kugira ama laboratoire niki yize nabe ntacha tuzanira bituma ratwese naki kibazo gihambaye education nyambi gukishaka guteza imbere ntidusubire kuvuga ngo turishoboye nibemene twemere tuzana abantu bandi bashoboye Na huye baza nyekirani hurumezi. Jeni baza yuko aliko yumezi. Niyi dekupaje administrative bagize. None dekupaje igyalu wabakoze na namu ivuga ikintu bita meri. Uno munsi kubera ukuntu byakozwe bijya bintu nagenda babwira mu gisagara cya Bujumbura ibibazo bihari. Amafaranga matozwa na province. Yani mafaranga atozwa na makomine. Ugashisanga ibintu by'urudubi ntumenya umwahahira n'umenya wahahira yagiye mu kwezi muri juye no byatangura abakozi bahora muri meri n'icyo abakozi ba makomini ntamwe aruka ni ifaranga rikoroka ntamwe arahenze none habaye iki rero jewe nibaza yuko imigambi ama reforma akogwa mu bintu bigoye.
Gabriel Rufyiri akaba arongoye ishyirahamwe gishinzwe kugwanya ibiture n'isesagura ry'amatungo ya leta Oricome itabagira ibikoresho bifasha abakozi hamwe n'ihungabana ry'ubuhinga bwa none zimwe mu ntambamye abakozi bagize mu bijanye na rusansuma bw'uburimyi n'ubworozi. Ibyo byashikije kuri uwa gatatu n'urongoye ibiro bikuru bya rusansuma BCR mu kiganiro yabamenyesha makuru. Nikola Ndayishimiye yamenyesheje ko mu ngorane zihari hari iziriko ziratorega umuti, akaba yatanze akarorero nk'uburyo bwo kwiyunguruza bwatanguye gutangwa kuva kuri uyu wa gatatu. Kurikira Nikola Ndayishimiye akaba arongoye umugwi w'igihugujejwe rusansuma.
Utosora ibiharuro no kwandika ivyegeranyo vy'ivyavuye mu itunganywa y'uduce duto duto twa rusansuma kugira amatohoza abiri mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo hanonosogwe neza uko ico gisata cifashe. Naho ibikorwa biriko bigenda neza intambamye zozo ntizibuze kubera dukoresha ubuhinga bwa none birashika aho ibikoresho bipfa canke umuhora witumanako ugakorana mu duce tumwe tumwe. Ibikoresho bifasha mu bikorwa byaratevye ushikira abakozi bijanye nuko habwirizwa kubahirizwa ibijanye n'amasoko. Abanyagihugu bamwe bamwe batitabira neza aya matohoza itebagiye impembo y'abakozi uburyo bwo kwiyunguruza no guhanahana amakuru bivanye n'umwanya wo kumvikana n'abatanze uburyo. Turavye aho ibiganiro bigeze, ibiro bikuru bya rusansuma bimenyesheje ko uburyo bujanye no kwiyunguruza hamwe no gutumanako byatanguye kubutanga kuri uyu munsi wa gatatu n'ubundi buryo bikaba bugiye gutangwa mu minsi iri imbere.
Radio Indundi Culture.
Hadiyo ndundu kuitira makuru ya charabandanya kisa chumi na zibi ni minota mirongi vili nine omugui gihugu ujejgui migende na UNESCO mu Burundi urasaba ko hoba ingingo mperekeza zotumu mugambi wa mahiganwa n'ukwigisha gwaruka intambo y'umurisho kusha ku mitumba iherutse gutangazwa n'ubushikiranganje bujejwe imico kama urangugwe koko. Munyamabanga mukuru wo mugwi ari nawo wandikishije umurisho w'ingoma mu mwaka wa 2014 avuga ko ari vyiza ko rino tungandaga karanga riba iry'abarundi bose mu vyokogwa kelementu bigirima avuga nk'ukuronsa ivyankenerwa batimbo kugwiza no gukingira ibiti by'imivugangoma ubu biriko birazimangana. Kurikira Clemento Bigirimana.
Ingoma turavuga yuko zivuzwa na batimbo ariko kuko ari umurisho w'Uburundi n'uw'abarundi bose nico gituma mu ntara zose harimwo abavuzi b'ingoma naho batazivuza kumwe ari nacho gituma mu kumwaka utashe hategekanwa ihiganwa ry'abavuzi b'ingoma kugira ngo bashobore gutora mwo abambere abashoboye kuvuza ingoma ku rwego rushimishije bisunze imico n'imigenzo by'ikirundi. Hasigaye ko gusugo gwaruka rufise imyaka 16 no kuduga ruroswa ibyankenegwa kugira ngo bashobore kubahiriza umugirwa wo kuvuza ingoma kuko igitigirisha ingoma zivuzwa kiba kizwi umwambaro baba bambaye uzwi n'ibindi byankenegwa. Hanyuma byobera gose umutumba wose ugize umugwi w'abavuzi b'ingoma boronswa ibikoresho bikwiye jana no kuvuza ingoma. Ibiti by'umuvuga ngoma aho biri mu Burundi bigakingirwa kabe akaranga ku Burundi kuko igiti cy'umuvuga ngoma sico gucana sico gubaza mwimbaho abana nabo bakamenya gusonera ibyo biti no gusonera ingoma.
Ibi biti abene rino tunganaga karanga baravuga ko bitakiguriye biriko birahona.
Ibiti mu Burundi ni byinshi biriko birahona mugabo dushaka yuko ibiti nk'ibyo byogwizwa mu Burundi umuvuga ngoma ukaja mu miche na cyane cyane abavuzi b'ingoma barimwe kugira ngo bayikingire bazi ico bariko baraharanira.
Clement Bigirimana akaba ari umunyamabanga mukuru w'umugwi w'igihugu jejwe imigenderanire na UNESCO mu Burundi akaba yikoreshwa ku bibazo bya mugenzi wacu Noris Nduwimana. Mu rukurikirane rw'ingingo ziri mu gitabo cingo n'imiryango tumaze iminsi tubashikiza inyuma yaho ari amashirahamwe ajeje kugwanya amabafatiye ugitsina neguye ko habaye kudebukirwa no kwigisha abitegurira kubaka inzabo. Uyu munsi tuvuga ku bijanye nuko abavyeyi b'umwana bemegwa ko arabiwe ingingo zimwe zimwe zikaba zivuga ko hari ivyemezo bibwirizwa kuba bihari ahari nk'urupapuro rw'amavuko canke hagakogwa ayandi matohoza byinshi kuri no nkuru na mugenzi wacu Dironkeje Imana
ingingo ya 262 y'ico gitabo cingo n'imiryango ivuga ko icemezo cyo kumwana ari wababyeyi ari urupapuro rw'amavuko mu gihe rutahari bikabonekera ko ababyeyi bitwara nk'abwo mwana koko navyo biri mu ngingo ya 263 y'ico gitabo nyene ivyo byose bibuze harakogwa ibishoboka byose kugira ababyeyi bemegwe ko ari abwo mwana n'ingingo ya 265 bivuga naho umwana atabafise urupapuro ndangamuntu n'abafatwa nk'ababyeyi biwe bikaboneka ko bamwitaho ingingo ya 266 irerekana ko ashobora gukoreshwa ubundi buryo mu gihe urupapuro rw'amavuko ruterekana ababyeyi b'umwana mu gihe rwerekana ko yavutse ku babyeyi batazwi no mu gihe bibonetse ko umwana yahawe undi mugore atari nyina mu byara koko mu gihe akozwe ubundi buryo bwo kumenya ababyeyi b'umwana bikaboneka ko abamufise atari bo ibyemezo bitandukanye n'ivya mbere birashobora kwemegwa muri ubwo buryo nyene nk'uko biri mu ngingo ya 269
tukivuga iby'amategeko nyene turabana tubabwira ibiri mu itegeko ryo mu mwaka w'2022 rikinga ariko ngira rigana ibyaha bikoregwa ku buhinga bwa none mugenzi wa Jota iratuzi uyu munsi atubwira ibijanye n'icaha cyo guhungabanya ubuhinga bwa none uko bikogwa
guhungabanya ikora neza ry'ubuhinga bwa none kuvugwa iyo umuntu abangamiye uko ubwo buhinga bukora agatuma bwuzura ntihagire ikindi ntihagire ibindi bintu bushobora kwakira ibyo bitasaturation muri migwi gifaransa canke agahungabanya inzira yitumatuma nako ry'amakuru y'ubwo buhinga afise intumbero yo kubisenyura mu kubuza ko ibikorwa byari byitezwe birangugwa nkuko bitegekanijwe n'ingingo ya 21 y'iryo tegeko iyo ngingo nyene itegekanya igihano cyo gupfungwa kuva ku myaka 10 gushika ku myaka 15 hamwe n'ihadabu y'amafaranga ava ku miliyoni 10 gushika ku miliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi kuwubikoze iyo buhinga bwa none bwatewe ari isoko ry'ubuhinga bwa none bukoreshwa mu gihugu ivyo bita infrastructure critique muri migwi gifaransa wabikoze ahanishwa umunyororo wo kuva ku myaka 15 gushika ku myaka 20 hamwe n'ihadabu y'amafaranga ava ku miliyoni 50 gushika ku miliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi twisunze iyo ngingo nyene yari gitero citerabwoba wabikoze ahanishwa umunyororo w'ubuzima bwose nk'uko bitegekanijwe n'iyo ngingo ya 21 zongeye kandi ahanishwa gupfungwa kuva ku myaka 5 gushika ku myaka 10 hamwe n'ihadabu y'amafaranga ava ku miliyoni 15 gushika ku miliyoni 20 z'amafaranga y'amarundi umuntu wese atabifitiye uburenganzira akoze igikorwa gituma ubwo nyene canke biciye ahandi hantu habakononekara kudakora guhagarara canke kubangamira ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none kubuzwa kwinjira muri bwo canke konona uburyo bukora canke amakuru abitse muri ubwo buhinga bwa none nkuko bitegekanijwe n'ingingo ya 22 y'iryo tegeko
Jota iratuzura kenuye kuri iyo nkuru wari waduteguriye no kuri iyo nkuru nyene turangije ko amakuru yacu ku isaha 12:30 ariko abadufatiye mu nzira ndabibutse ingingo nkuru zari ziyagize mwabyimise ko ari umwe mu bunguruza abantu n'ipikipiki akorera muri komine Makamba intara ya Burunga yakomeretse arashwe n'umupolisi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mwumvise ko uri rwego rujejwe intwaro aho iburunga rwihaniza abantu kwihanira mwabyimise kandi kwishyira hamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isasagwa ry'amatungo ya leta orikome rivuga ko ari ibintu bidakogwa neza mu bisata bya leta bivuye ku bumenyi buke bw'ababikoramwo ivyo bikaba byashikijwe n'urirongoye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu mu gihugu jejwe imigende na UNESCO mu Burundi urasaba ko hoba ingingo mperekeza zotuma umugambi w'amahiganwa no kwigisha ugwaruka intambo y'umurisho gushika ku mitumba biherutse gutangazwa n'ubushikiranganyi bujejwe imico kama urangugwa akoko nkinguruki rero mwese mwari ko murayumviriza nkinguruki kandi Matthew Abunesu yamfaje mbwa bw'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze ko nawe mugira umugoroba mwiza w'umuherereye na gahwane